Iyi mwumva na radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, turahera muri Burkina Faso. Abategetsi ba Burkina Faso batangaza ko igitigiri cy'abantu bishwe mu gitero cyabaye ku kirindiro cy'abajandarume mu buraruko bw'icyo gihugu ku munsi w'Imana cyavuye kuri 20 ubu gishyitse ku bantu 32 bagizwe n'abapolisi 28 hamwe n'abasivile 4. Nicyo gitero cyihaye inkumbi kurusha ibindi cyakozwe ku nteko za Burkina Faso kuva umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu utanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017. Perezida wa Burkina Faso Roch Kabore yategetse iminsi 3 y'ikigandaro mu gihugu ku bahitanywe n'icyo gitero. Ahandi havugwa ibitero by'intagondwa ni muri Nigeria. Abantu bitwaje ibikoho biremereye barishe abasivile 15 mu bitero 2 bitandukanye bakoze muri leta ya Sokoto mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu ku munsi w'Imana hafi y'urubibe na Niger. Ibi byavuzwe na buramatare w'iyo leta ejo ku munsi wa mbere. Kuva mu kwezi kw'icyenda abasirikare ba Nigeria bariko baragaba ibitero byo hasi hamwe n'iby'indege ku makambi yabo basuma muri leta ya Zamfara aho bafise ibirindiro bikomakomeye. Iki gitero cyabaye haheze iminsi abandi bantu 19 biciwe mu yindi soko mu gisagara cya Sabon Birni ahiciwe abasirikare 17 ba Nigeria mu kwezi kw'imbere yaho. Amakuru kuri Afrika kandi umukuru w'igisata cyaho nikijejwe imfashanyo Martin Griffiths yarashize ku ruhande $40 million z'amadolari cyo ku munsi wa mbere azokoreshwa mu mfashanyo no mu twigoro two gukingira abasivile muri Ethiopia muri ibi bihe icyo gihugu gihanzwe n'intambara hamwe n'ubugaragwa. Aya mafaranga azokoreshwa mu bikorwa byihutirwa byo gutabara mu ntara zo mu buraruko bw'icyo gihugu aho abasirikare bari ku ruhande rwa leta n'abarobeli bo mu ntara ya Tigre bamaze umwaka batana mu mitwe. Muri Ethiopia kandi cya kabiri cy'abashoferi b'igisata cyawo ni kijejwe ifungurwa pamu bafashwe mu ndwi iheze mu buraruko bw'icyo gihugu kuvejo bari degemvya. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa ONI ejo ku munsi wa mbere. Farhan Hakavugira ONI yabwiye amenshi makuru aho yari ku cyicaro cya ONI i New York ko abandi bakozi 10 ba ONI bahagaritswe ku munsi wa 5 bo batararekugwa. Ariko avuga kandi ko abo bashoferi 34 ba PAMU aribo barekuwe mu gihe abandi 36 bagifunzwe. Abo bantu bahagaritswe inyuma y'aho leta y'umushyikiranganji wa mbere Abiy Ahmed itangarije ibihe bidasanzwe mu ntango z'ukwezi kw'11 igihe abaroberi bagabisha ko bariko begereza ku mugwa mukuru Addis Ababa. Nayo ku mugabane wa Burayi, ishyirahamwe rya Buraya hamwe na Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere bariyemeje kuzofatira ibihano bishyashya ubutegetsi bwa perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko. Ni mu gihe ibigwi by'abimukira bakoraniye ku rubibe na Polonye naho Bielorusiya ivuga ko iriko iragerageza kubasubiza inyuma. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire mu ishyirahamwe rya Buraya barakoranye bemeranya ko ibihano byafatiwe perezida Lukashenko hamwe n'abamwegereye byongerezwa no ku bantu canke amashyirahamwe yagaragaye ko yafashije kwabimukira bajabuka imbibe muri Polonye. Abadiplomate b'umwe bwa Buraya bavuze ko ibihano bishasha byitezwe kuzohabwa abategetsi hafi 30 ba Bielorusiya. Umwe bwa Buraya bwagiriza Bielorusiya kurungika abimukira bari mu ikambi y'icyo gihugu ku rubibe na Polonye mu kwihora ku bihano Uburaya bwafatiye icyo gihugu. Perezida Lukashenko arahakana ibyo yagirizwa, yavuze kandi ko Bielorusiya izokwirwanira mu gihe yofatirwa ibindi bihano bishyashya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu noneho twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Mu Burundi hateraniye inama yo kurwanya ikwirakwira ry'ibirwanisho bito bicira umuriro mu bihugu 15 bya Afrika.
Igihugu cyacu gihana urubibe n'igihugu kirangwamo imigwi yitwaje ibirwanisho myinshi ashobora guca mu bwato. Genda ni imodoka bashobora kugenda badaciye ku rubibe, ivyo rero bigatuma ibirwanisho byinjira canke bisohoka ku bwinshi.
Uyu ni Ngendanganya Generose atwara umurwi w'igihugu ushinzwe kurwanya ibirwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhushya SNAP mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bishwe n'inyeshyamba zatwirwaneho na Gumino, abandi barakomereka. Mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania ho haraye hatangiye igikorwa cyo gukingira impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo COVID-19. Izi nkuru mbabwiye muri make hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure. Mu Burundi hateraniye inama yo kurwanya ikwirakwira ry'ibirwanisho bito bicira umuriro mu bihugu 15 bya Afrika. Urugaga rw'impuguke mu kurwanya ibyo birwanisho rwateguye iyo nama rwifuza ko za leta zarushaho gufata ingamba mu kwaka intwaro abanyagihugu bazitunze batabifitiye uruhushya. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru uri mu Rwanda abaha inkuru irambuye.
Ikwirakwira ry'ibirwanisho bicira umuriro mu karere ka Afrika ry'ibiyaga binini ni kibazo nkoramutima kibyirizwa guhagurukirwa nk'uko byavugiwe mu nama ihuza abahinga baturuka muri ako karere iri kubera i Bujumbura mu kiringo c'indwi yose. Urunani Rexa ruhuza abahinga ba leta baturuka mu bihugu 15 vy'ako karere rwatunganije inyigisho ku itsinda ry'abasirikare n'abapolisi harimo n'abaturuka mu Burundi kugira ngo bagenzure ivyo bigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha. Generose Ngendanganya atwara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha SNAP mu mvunyapfunyo y'igifaransa arasigura igituma ivyo bigwanisho bikiri byinshi mu Burundi.
Twebwe dufise ingorane zo kwigihugu cacu kirengana abantu barengana binjira basohoka ari aho baca byoroshe. Igihugu cacu gifana urubibe n'igihugu kirangwamo ingwano kirangwamo imigwi yitwaje ibigwanisho myinshi itandukanye. Aha tuvuga igihugu cha Kongo bagenda bashobora guca mu bwato, bashobora kugenda n'imodoka, bashobora kugenda badaciye ku rubibe, ivyo rero bigatuma ibigwanisho byinjira canke bisohoka ku bwinshi biboroheye. Nico gituma ivyo rero muriko muravuga yuko amagrenade yumvikana hana hariya mu gihe ho tukifise umubanyi afise ingorane tudashobora kubakonorora neza ntizibizohera n'ababanyi babikore tuheze tubigwanirize hamwe gutyo ayo magrenade izo nkowe zumvikana zizogabanuka.
Aho niho urunani Control Arms ruhuza amashami yigenga agwanya ibigwanisho bito bito bicira umuriro rufatira mu guhamagarira amareta gukorera hamwe mu kugwanya ako kabi. Jean-Claude Senzinkayo atwara igisata cha Afrika y'ubuseruko muri Control Arms.
Nimba bavuye mu Rwanda bakagera bagahungabanya umutekano mu Burundi canke bakava i Burundi bagahungabanya umutekano mu Rwanda canke bakava muri Kongo bagahungabanya umutekano mu Rwanda canke mu Burundi bogerageza bagakora ibishoboka byose mu kugenzura ingene ibirwanisho byinjira mu bihugu n'ingene bisohoka haba ku mbibe haba ku bibuga by'indege. Nitwose inyuma rero ikibazo cy'imigwi yitwaje ibirwanisho iyogoza muri kano karere. Aha twovugana cyane cyane imigwi isanzwe yatsindaro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyo migwi isanzwe ifite amamuko mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda no muri Uganda, ikajabukiranya imbibe igiye guhungabanya umutekano. Ndetse aha nitwo kwibagira kuvuga umugwi M23 mu ndwi iheze aho wagavye ibitero muri Kongo, dufatiye nko mu gihugu nka Tanzania ko hari imigwi ihora ifatigwayo ugasanga iyo migwi ni migwi y'abasuma ariko ifitaniye isano cyangwa gukorana hagati y'Abarundi n'abatanzania.
Ku ruhande rw'abaserukira leta Generose Ngendanganya asigura ko ataco badakora mu kugerageza gukura bene ivyo bigwanisho mu banyagihugu kugira ngo ntibisubire kwiha inkumbi.
Ku bantu bafise ivyo bigwanisho kugira baze barabivuga, baze baradoma urutoki ugifise icyo kigwanisho, baze baradoma urutoki aho bakibonye. Hamikiri naco vyinshi usanga ari ivyo bahamvye kera igihe bigwi igwana yari kiringa mu gihugu. Mugabo naho biba byaraguye ingese kikuba citwa ikigwanisho. Nico gituma rero dusufuga tuti icyo kigongwe, uko kwezi kw'ikigongwe koza kurabaho kugira ngo abo bantu baba babi barunze ko batabishaka bashobore kuronka karyo keza ko kubitanga batarinze guhanwa. Iyi ni mikenyuro ni kwigisha abo babitunze babifitiye uruhusha aribo basirikare n'abapolisi kugira ngo bazibicunge neza.
Amashami yigenga asanga ari urugamba ruraba bose yamara ko kuma leta hakiragahaze
uwari we wese nareke kwigira sindabibazwa afashe mu kugenzura ingene ibirwanisho bikwiragizwa mu banyagihugu biraboneka yuko hari umurindi udasanzwe w'ibigwanisho umuntu akayibuga iyo biza bizananye. Kindi kintu tutokwibagira kuvuga ni uko amareta yarakwiye gushyiramo ubuhinga budasanzwe mu kugenzura abari mu nzego z'umutekano bakoresha ibyo bigwanisho nabi, haba mu kubikotesha abaja guhungabanya umutekano w'abandi canke bonyine ubwabo mu kuja guhungabanya umutekano abantu aho kwamana gatima kanyotewe ibirwanisho cyangwa intambara, ahubwo bagashira imbere gatima kanyotewe iterambere.
Urunani Dexar huza bahinga ba leta baturuka mu bihugu by'u Burundi, Centrafrica, Republika ya Demokarasi ya Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Congo Brazzaville, Rwanda, Amazinga ya Seychelles, Somalia, igihugu cha Sudan, Sudan y'Epfo, Tanzania n'Ubuganda. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda ejo rwaburanishije urubanza mu mizi hagati y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi ya Cogebank. Abunganira umuryango wa Rwigara bararega iyo banki kubagerekaho umwenda, bavuga ko barangije kwishyura mu mugambi wo kubatwarira imitungo. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Hari kunsuro ya mbere humvikana mu nkiko ingano y'umwenda uruganda rw'itabirwanya kwigendera Assinapol Rwigara Premier Tobacco Company banki y'ubucuruzi koje banki ivuga ko ruyifitiye. N'umwenda wasobanuwe n'umunyamategeko Ari Pierre Munyengabe wunganiriye banki, avuga ko ungana na miliyoni 576,265 n'amafaranga 571. Uyu munyamategeko avuga ko ukomoka ku mwenda usaga miliyoni 349 koje banki yategetse gusubiza kompanyi y'ubwishingizi Prime mu kiswe urubanza rw'akarengane rwo mu 2017. Urwo narwo rwakomotse ku rubanza aho mu muryango wa Rwigara batsinzemo Prime Insurance. Ubwishingizi bwa nyakwigendera itegekwa kwishyura saga miliyoni 540 irajurira. Maitre Munyengaba akavuga ko uruganda rwatinze kwishyura uyu mwenda amafaranga agenda yiyongera. Maitre Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko uwo mwenda batawemera. Asobanura ko mu masezerano yariho hagati ya Prime Insurance yavugaga ko igihe Rwigara yaramuka apfuye azize impanuka hazishyurwa miliyoni 600,000 z'amafaranga. Umucamanza yibutsa ko hari icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyahindutse ndakuka cyategetse koje banki gusubiza amafaranga Prime ugiye yari yarahaye inguzanyo uruganda PTC. Yabajije umunyamategeko wunganira uruganda rwa Rwigara niba koje banki yakwamburwa uburenganzira bwo kwishyuza inguzanyo yayo. Maitre Rwagatare avuga ko koje banki yaje mu rumanza rw'akarengane itakiburana urubanza yaburanaga mbere. Asobanura ko iyo banki yitwaye nabi igamije kubona amafaranga yari yaramaze kwishyurwa kandi ko yari izi neza ko nyiri umwenda atari umuburanyi muri urwo rubanza. Maitre Rwagatare yibutsa ko 2018 koje banki yandikiye abo kwa Rwigara ibamenyesha ko umwenda bari bayirimo warangiye. Uhagarariye koje banki yabwiye urukiko rw'ubucuruzi ko icyemezo urukiko rw'ubujurire rwafashe gisobanutse. Yibutsa ko rwategetse ko yishyurwa umwenda bari mari nayo intandaro yabaye cyamunara ku mitungo kwa Rwigara. Akavuga ko kuba PTC itaragaragaye mu rubanza rw'akarengane ariyo yabyirengera kubw'amakosa yayo. Maitre Rwagatare avuga ko nta makosa PTC yakoze, ahubwo ko urwo rubanza rwaburanishijwe bayirengagije. Mu gukomeza guhakana umwenda koje banki ivuga ko uruganda rwa Rwigara ruyibereyemo, Maitre Rwagatare yibaza impamvu amafaranga koje banki yasubije Prime Insurance atari yiri kwishyuza. akibaza uburyo iyi banki yicaye ikigenera inyungu zitategetswe n'inkiko. Uhunganira kuje banki akavuga ko amafaranga y'inyungu zaturutse ku mwenda yagiye yiyongera ku bwumvikane bw'impande zombi. Naho uhunganira uruganda rwa rwigaragaza ko habaho umuhanga mu by'ibarurisha mari agasuzuma niba koko izo nyungu kuje banki ivuga zifite ishingiro. Ashingiye ku mategeko agenga itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko, umucamanza yiherereye akanya gato afata icyemezo ko asanga nta mpamvu ko yashyiraho umuhanga mu by'ibarurisha mibare. Avuga ko inyandiko kuje banki yashyikirije urukiko igaragaza uburyo uwo mwenda wagiye ubarwa. Yavuze ko uruhande rwa PTC ntacyo runenga iyo nyandiko. Urukiko ruvuga ko bigaragara ko mu mwaka w'2017 mu bihe bitandukanye hari za cyamunara zagiye zibaho ku mitungo yo kwa Rwigara. Umucamanza akabaza koje banki impamvu hakomeje kubarwa uwo mwenda. Yasubije ko uruganda rwa PTC rwahise ruhagarikisha izo cyamunara ariko umwenda utarangiye. Mugenzi we Rwagatare akavuga ko niyo urukiko rwaramuka rubibonye ukundi rwazasuzuma niba ibyo koje banki isaba byose yabyemererwa. Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara, umugore wa nyakwigenderaho yari yicaye, yatsi ijambo ariko urukiko rumwibutsa ko ahagarariwe mu mategeko, bityo ko ibyo avuga bifatwa nk'amakuru yabahaye urukiko. Yatambutse imbere y'umucamanza agira ati: haravuga ko hari umwenda uretse ko ntawo bawutugeretseho. Mu magambo y'igifaransa ati la raison du plus fort est toujours la meilleure, bisobanuye ko ntawuburana n'umuhamba ugenekereje mu Kinyarwanda. Atabatwaye urwo ruganda mu bufindo turi muri gereza n'umwana wanjye ko birukankiye kurutwara ntibarutwara n'ibibazo byarwo. Ni amagambo yazamuye amarangamutima kuri bamwe mu bari mu cyumba cy'urukiko bakazunguza imitwe nk'ikimenyetso cy'uko bemeranya na Deline Rwigara. Ahita ashimira umucamanza aratambuka asubira mu byicaro. Nyuma yo kumva imiburanire ku baburanyi bombi, urukiko rwavuze ko ruzicara rukabisuzuma ibivugwa rubihuza n'ibindi bimenyetso barushyikirije. Nibutse ko uyu mwenda wa miliyoni zisaga 500 ari wo ntandaro ya cyamunara kugeza ubu itaraba ku nyubako y'igorofa rya Rwigara igeretse 4 iherereye i Nyarugenge mu Kiyovu. Ni inyubako yagombaga kunganira hoteli yahasenywe n'ubutegetsi mu 2016, buvuga ko yubatswe mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko yashoboraga guteza impanuka kuko umujyi wa Kigali wavugaga ko itari ikomeye. Mu 2018 nibwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangije gutezwa mu cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye. Umuryango ukomeza guhakana ibyo byose ukavuga ko leta igambiriye kubafatira imitungo yabo yimukanwa n'itimukanwa mu mugambi wo kubakenesha. Icyemezo kizafatwa ku itariki 29 z'uku kwezi. Echo bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255 411 kabiri ubusa 1 ubusa 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 ubusa 5 2 93 2 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego zitandukanye zemeje ko abantu 5 bishwe n'inyeshyamba zatwirwaneho na Gumino, abandi 9 bagakomereka muri teritwari ya Mwenga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo abafitiye inkuru.
Nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa societe civile mu Mikenke, Bwana Nixon Echukwe, avuga yuko abo bantu bishwe mu ijoro agana saa 4 ari abaturage bari basanzwe batuye muri centre ya Mikenke iri mu secteur y'Itombwe, kandi ko bishwe n'insoresore z'abanyamurenge za Gumino na Twigwaneho. Yagize ati:
Gumino waliatake kijiji cha Mikenge na wakaua watu 5, watoto 4 na mama 1.
Gumino yateye mu mwanda mu Mikenke bita abantu 5 barimo abana 4 n'umugore umwe. Inzu 15 zatwitswe n'abandi 9 barakomereka. Kuri ubu ndi tuzabandi bantu bari
wengine wengi ambao bado hawajaonekana.
Umuyobozi w'ingabo za FARDC zikorera mu Mikenke, Colonel Kembe Andre, wavuganye n'ijwi rya Amerika, yemeje yuko ari abaturage 5 mu Mikenke baraye bishwe n'inyeshyamba zatwigwaneho. Twagerageje kuvugisha umutwe w'inyeshyamba zatwigwaneho na ushigwa mu majwi n'igisirikare ndetse n'igisivile ko ari wo wishe abo baturage. Telefone zabo ntizanyuramo. Koroneli Shakanya Musaraba, umuyobozi w'inyeshamba za Gumino ahakana ko nta bitero bagabye kuri abo baturage mu mikenge, kuko abo baturage baguye ari kure naho bakorera. Abaturage batuye mu mikenke bavuga yuko batewe ubwoba n'ubujye abantu bakwikigwa hafi n'ibirindiro by'ingabo za Congo, ariko ntibatabagwe. Etabu wa loje n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya COSUPITOMBWE, Comité de Suivi pour la Paix et le Développement. Gusa Colonel Kimbe Andre ugenzura ingabo za Congo muri ako karere avuga yuko batangije amatohoza yo gushaka kumenya impamvu abo baturage batatabawe n'igisirikare ubwo bategwaga. Umuvugizi w'ingabo za Congo muri aka karere, Major Dieudonné Kasereka, mu itangazo yasohoye ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa mbere Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, yavuze yuko impamvu ingabo zitatabaye nijoro zirinze yuko zishobora kwitiranya umwanzi n'abaturage kuko hari umwijima. Aha mu mikenke mu birometero bigera kuri 50 na santere ya Minembwe kuva mwaka wa 2020, ibitero by'imitwe yitwaje ibigwanisho byibasiye abaturage, impunzi ziba mu nkambi ndetse n'abasirikare bakorera muri santere ya Mikenke. Vedase Gabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu tarehe kivuye.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye noneho muri Tanzania. Ejo mu nkambi ya Nyarugusu niho hatangiriye igikorwa cyo guha impunzi urukingo rwa COVID-19. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin.
Hafi imyaka ibiri iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019. Kuvugwa gushika n'ubu, Abarundi batuye mu nkambi za Rutanya, Rugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco, gusa bigishijwe uko birinda uwo mugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo canco zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika 500,000 zikorerwa mu Bushinwa nizo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bose hamwe, Dr Henry Kinyuka, niwe yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera 300,000. Biraboneka neza yuko ari zikeyi cyane ku mpunzi Abarundi n'Abanyekongo zigera hafi 100,000 zituye mu nkambi ya Nyarugusu.
Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika
twakirie inchanjo zigera 300,000 kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashyirahamwe, abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi mato mato ari mu nkambi. Niko kwiyumvamwo gusa hanyuma tuzaherukira ku mpunzi zose izi ncyanco nizike ubwereranije n'impunzi zibarizwa muri kambi dutegereje kuzozana izindi ncyanco nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi izi ncyanco ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri
kuanzia siku ya kwanza ulipopata chanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata chanjo ya pili.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo chanjo naho zatebye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi gusa zisaba amashyira hamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi ukuri turashima
hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
murabukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantaho nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye
ubwo twasaba amashira hamwe asanga afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Nta mpamvu yavuzwe na leta ya Tanzania kuki izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimo yaheze hatagize igihinduka umugambi uzoca abandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Fasil Gebehu niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose vjenshi Agasaro kaburaga kaboneke benshi. Aha, kaboneke benshi. Ejo hiza na yo ya kose vjenshi. Susuru kena muzika ya kose jinshi Amerikana Iwayo munara Ejo heza na yo ya kose jinshi Tususuru kena muzika ya kose jinshi Amerikana Iwayo munara Nasikili